Snow me. That's up on these.
You already know.
Now wait. Kuvyo kuri mugenzi ngira ndagucaniye. Ubugenzi bwanje nawe mbona rukugenzanya. Umfata uko wigomeye. Niyo mpamvu mvuga kuri fake friend. Ukunda ibyo mfise eka nta bucuti. My friend urindira kubagabo. Iyo ageze ku mwisho aho jewe ndakubona. Ari kuhembwe kwawe aho ugatusepa. Kumeru bundi ari kuko jenda kubona waputurira nigisaka nwa friend ugiri kibazo nkararirondo wagiri ngorane nanje singubone bahuruka nanyereka menyu kamenga niwe wiborosa wewe.